murakoze nkuko mwagiye kubivuga umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu w'irinyamitwe yarahatse Uganda kugwa n'abicanyi abo nabo sabandi ni bamwe bamanye umugambi mubi wo kubona igihugu cyacu gisesetsemwo amaraso bamwe bahakwa gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu mu mwaka uheze bamwe biriko bararirimba ngo mu Burundi bucabiho nyabwoko bamwe bavuga yuko ubutegetsi bwa nyenicubahiro president Nkurunziza bugira bumare abatutsi bubicishije mu iho nyabwoko nabo nibo bari bagize iminsi bamugenza nabo nibo bagize iminsi batugenza twese nabo nibo badashaka ko Burundi buza bwava mu marira bwashizwemo nabo nyine rero icyo twovuga ni uko ni iterabwoba mu yandi materabwoba ariko hatwagira duhumurize abarundi twagira duhumurize abantu bose bakunda igihugu kandi biteguye kukirwanira no kucigura ntimugire ubwoba ibi birafise umwanya bimara nta minsi myinshi aba bangushi basigaje bakiri muri aya magambure bakiri muri aya mananiza bakiri muri uyu mugambi mubi wo guhonya abandi wo guhonya badasangiye ivyiyumviro turaremesheje cyane twivuye inyuma inzego zijeje gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu zireme nta bantu nkaba bita ngo ni basinda umuja bafise ikibanza muri kijya gihugu bagifise umugambi wo kumara abantu bagifise umugambi w'ubwicanyi basinda umuja bazogira ikibanza mu gihugu cy'u Burundi umunsi bavavanuye n'ubwicanyi umunsi bavavanuye n'ububeshi umunsi bavavanuye no kwisamburira ko nk'impene umunsi bemeye yuko Uburundi buramutswa abagabo n'abashingantahe bijunja n'ijambo umunsi bemeye yuko ijambo rifiswe n'umunyagihugu umunsi bemeye ko ubutegetsi butangwa n'abanyagihugu budatangwa n'umuzungu wariwe wese umunsi bemeye neza yuko atawuganira yatowe n'abanyagihugu ngo agiye kuganira amagabura nyama umunsi babonye neza ko ivyo bapfunditse byabatekurukanye maze bakikebuka bakagaruka mu ruhongore aho niho basinda umuja bazoba bafise ikibanza muri iki gihugu uyu munsi barashobora kwica naka bakicana naka ariko impera n'imperuka bazohinyuka kandi kera noneho no guhinyuka barahinyutse aha rero twashaka gusaba dushimitse ngo nimba batwumva bagifise imitima itarabaca mu mutwe bahagarika ibi bintu kuko nta bizobashikana Uburundi bagomba kubugira Somalia Uburundi bagomba kubugira Centrafrique ariko barahumba abarundi duhagaze magabo ntidushobora kwemera ko ubwicanyi nk'ubwo tubona muri Centrafrique ubwo tubona muri Somalia bugaruka ngaha mu Burundi ibyo ntibikunda aho barahanesherejwe